mandenye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe nshuti bakunzi muri kumwe natwe mu iganiro Vieno genekerezo gya 14 ukwezi n'ukwindwi muri 2018 hano muri studio ndwi muri kumwe na Jordan nahazwe ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga muza kumva ku mirongo migufi ya shortwaves ko ari mu Burundi mu gihugu cy'u Rwanda turi kwijana kane n'ibice bitatu ku mirongo ya FM turi kandi live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala Uganda.
Jende mkitagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika huri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Nuko rero nchuti bakunzi murabimenyereye yuko iminsi yose ya gatandatu na mutumire tuba tubafitiye ahubwo mwebwe nimwe muba mudufiti murabatumire bacu aho mutubwira makuru ariko aravugwa ahiwanyu amakuru yabaye ahatandukanye tutabashikirije mukongera mukanatubwira kandi ico mugona kuyo twabashikirije mu ndwi turiko turasozera urubugani rwanyu mukamufise aka numero ka WhatsApp murashobora kutubipa gutyo tukabahamagara hama mukatubwira ayo makuru inimero ya acu ni guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe turatangurira kuri kano karirimbo kasapi
Kuna hundi nare imberi ya wendi inama Chakaviri umindu ke hundi umutima Na ukwisari kowimeze Urikyumu nare ndi chakunda Ni wabona nguko sheleje Umbawalire ishane Kuko kwisina uri perfect Jewe nawe turabantu Baby, soyez joyeuse. Et surtout quand vous êtes avec moi. Club Nirvana na La Costa Beach Nusuba wari wa kugi ndi baboy Lover lover kugeza no kuba gore babantu Nakuhaye umutima wanje sengi mana na yira kumba Ni wabona nkuko shereje umbabarire cyane Kuko kusina uri perfect Jewe nawe turabantu
Trafise umukunzi w'ijwi rya Amerika ku murongo wa mbere ikaze ku ijwi rya Amerika no muri isanga. Ijwi rya Amerika muratwumva? Akazina kawe hama uherereye?
Nitwa Mitera Furere.
Mhm.
Nabamerereye ku Ruyenzi rwose nishimiye byimva mutima kuvugira ku ijwi rya Amerika.
Yego.
kuko maze gihe mbumva imyaka igeze muri 3 gutuka 2023 kugera uyu munsi nibwo rwose mbaje kubafatisha ndishimye ku byo mwe mutabyumva aba rero nagira ngo cyo navuga ku makuru mwagiye mutunyurizaho urebye icyo ngira ngo mvuge ejo na kwijana ni iki gitero kimaze bizimaze ni itero bazime sibano mu ntara y'amajyepfo mu Rwanda ushishoye neza ukareba usanga ibi bitero biba bifite imvo za politiki ariko bikaba abantu bagiye mbona kubwo njye sengo zikanye mbona abantu babitera bava nko mu Rwanda cyumva ngo bava mu Burundi ngo bava hehe mbona barengana njye mbona bitwa abanyarwanda ariho njye mbona biva kuko niba uyu munsi niyo numva mutazima kubavuga yuko imuhanga bongeye bakahatera
uno munsi kwa gatandatu canke ni mu minsi ya hetse
iri joro ryakeye
ayo makuru ntiturashobora kuyaronka twebwe
igenerewe nyumva mu itangazamakuru niba byavuzwe nuko icyumvikana cyo nuko bitari twabanyarwanda dukwiye kwishakamo umuti kurenza uko twakwitwaramo umwikomo abanyamahanga n'abarundi dukunda kuvuga cyangwa niho ngo abatera ngo niho batuka njye mbona atari byo ahubwo biri hano mu Rwanda dukwiye kureba kure
ariko urumva ko atanamatohoza arakogwa n'ayakozwe bavuga yuko bafise iyo baturutse ntitwovye meza yuko baba baturutse ngaho mu Rwanda urakoze cyane mitano
ejo kare kuri flash bavuze yuko ejo bundi uvugira ingabo yavuze yuko ari intera hamwe zari zikihisha mu bashonje ubwo se ubwo bavuga yuko ateye gute amatohoza atakoze ubwo bo ni bya nyubya by'umutekano w'igihugu bari kubitangaza gusa nyine twebwe nk'abanyagihugu batuba dutegereje tuzatwumva icyo bazatugezaho gusa nyine byamba shimi hirya Amerika rwose mutugezaho ibiganiro byiza bisukuye
urakoze ugira umunsi mwiza Mitterrand
namwe
turafise kandi n'uyundi ari ku murongo ikaze ku ijuru rya Amerika
ndabumba cyane murakoze namwe isanzwe kunyakira murakoze cyane
uherereye he hamana akazina kawe
yego nitwa Ngabira Adele nkaba mperereye mu ntara ya Rumonge aho ni muri komine Buyengera
Adele ngaha mu Rumonge haravugwa make
aha mu Rumonge nta nkeka na marame aho mperereye aho ngeze amasho na mahoro kabisa intara iratekanye cyane rwose
namakuru canke ni vyumviro utuzaniye no munsi
uno munsi jewe nashaka ubwa mbere gushima cyane rwose nica kindi kiguma kigaruka nk'uko ijwi rya Amerika musanzwe musitaho kugira tubandanye tuguma twumviriza ibiganiro atankeka yari nk'intererano canke ushobora guhura ico kibazo co bakihari ntazi ko gusa kihari mu dukerereye groupe abantu bafite nk'ama WhatsApp bashobora kuza baratoramo ibiganiro bitandukanye nabyo byodufasha habeho groupe ya WhatsApp
tuzobikora turiko turavyigahama ni twamenya tuburonse ingene bishobora gukoreka ku buryo byorohera abatwumviriza amakuru bakaronka ku mwanya tuzoheza tubabarira
yego ni ibintu numva ko byo bari byiza cyane hanyuma nta kindi numva ni ukongera ko atari gushima ku kuntu musitaho abantu wanyu nuko kabisa muhezage
ubwire umunsi mwiza
cyo kimwe namwe
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga kwa gatandatu nshuti bakunzi tubaha akanya mukatubwira amakuru atandukanye avugwa ahiwanyu mukongera kandi mukagira n'ico muvuze kuyo tuba twabashikirije muri nondwi turiko turasozera ukaba ufise ka WhatsApp yo kurumva iradio ushaka ko duguhamagara utubipe kuri guteranya rimwe kabiri busa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe
Baby, soyez joyeuse. Et surtout quand vous êtes avec moi.
Twasundi mukunzi w'ijwi rya Amerika ku murongo wa telefone ikaze.
Hello.
Ikaze ku ijwi rya Amerika.
Ego me namahoro
turakomeye aho uherereye n'akazina kawe
go ni sasa yumva donashe
nawe ntemerereye mu ntara ya Bubanza.
Havugwa amakinga y'Ibubanza mu Burundi ga Donatien.
Ngo ngai Bubanza mu bisanzwe twaraye neza.
Mhm.
Kere kagusha hariho akagorane kamwe.
Mhm.
Kabaye mu gice cy'ubutungane.
Mhm.
Ngo aho umuntu yaburanye urubanza.
Mhm.
Ararutsinda.
Mhm.
Arutsinze buryo baburana akagira ibintu by'amanyanga yagiye yuba bamuhamagaye ajya mu gara.
Ubwo rubanza rwarugweke.
Rwarugutongo.
Eh.
Bo bace baramufunga, baramurenganya, nuko twese turahaguruka abantu turavuga tuti nta kuntu uwo burana rubanza ngo rutsinde hanyuma ucyujya mu gara. Reka tugerageze tusohoze amakopi y'ubwo rubanza. Yereka bageke ubutungane abashamanda nabo nyine bayabonye barumiwe baravuga bati uyu muntu ariko aragira ibiti mwategeza kumwitwarira kwa procureri buriho bageza kumwitwarira ije kuwa mbere
none ibintu byagiye guhera gute yarapfunguwe canke
mbo aho bisakariye bikabonekana yuko yarenganijwe cyane inzego zaragirayo mwacu ararekugwa ubari muhira ridegenzya
ubundi amata
ko yararutsinze bamuhaye convocation bahamagaza uyo muntu wundi yamufungisha yuko yoca agenda kuwa mbere ryo ku itariki 16 kuja gutera igikumu kuko rubanda kuko arumenyeshwa
ha mu bundi ga donasi izo ingorane z'amatongo nizikunze kuvugwa cyane ngaho muri bubanza canke n'ibintu bitari vya misi yose
yakunze kuvugwa muri rusange ego aho umuntu usanga rushijwe gatayagana yindi byo hambavu cyo gufata hutun ko kugira utuntu tutameze neza agakegira inyita tutameze neza kugira hariya ibubanza
urakoze ugira umunsi mwiza ngaho ibubanza rero
ego gusa mugabo ni uko gutinje ngo cyo bibifatamo neza bikabitwaramo neza uhari uharuriye nko kurongoya ubutungane mu ntara ya bubanza acha bitwaramo neza gatusanga rero biragiye ku murongo
urakoze ugira umunsi mwiza
nane mugirije imbuga nyakubahora
ejo giye muri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri sanga tafse wundi mukunzi w'ijwi rya Amerika ku murongo ikaze ku ijwi rya Amerika Ego aho uherere nakazina kawe
Ni Desire Bujumbura mu mesaje
Desire ibujumbura haravugwa make
Ni sahate kai mu mesaje tubona uratse gusaha ico bari genshi nagera mu kingo cici cubibona ko bari kaze
Mhm Akavura kare karabonetse mu gihe c'imvura canke
Yego uretse gusa ko kari kabaye kari mu kiringo musanzwe kiringo cyacu cyari cyari ku mugabo karabaye aragice kaba kenshi n'ahandi kaba gake
nuko rero no munsi n'amakuru tuzaniye ni byumvire kuye twashikirije cyane
ni byumvire kuye mwashobora gushikiriza ama kandi n'igisaba umuntu yotura
nduga kwijamba
muri rusange mwashobora gushikiriza harimo yoba yari ukuri ayandi gasanga twofuka tuti mwashobora gushika ku rubuga neza ngo mubone kugira ngo mbanze muravuga neza ko hari biba usanga nashashe amazi y'umutekano n'utabivuga byose ngo mbone ko neza
ni igiki kitavuzwe mu byo twategerezwa kuvuga
nka usanga ari abantu bamwe bamwe baba bahotewe hanyuma mugabo ngo nimuvuge neza baba babikoze
akarorero ka hafi
Karoka hafi ni abakonga oro antenne umuntu yokagira yokatanga neza
wamaze kubivugira kuri antenne ga Desire ntubavusanga uriko uragiriza ibitari byo
oya
eh kuko wavuze ko ari inkuru twatanze
nari mvuge namwe ando
Ni ukuvuga ariko uri kurumva kuri kuvuga muri rusange ibyo tutavuga ni iki nta muntu aza kumenya icyo ushatse kuvuga Desire
Yo yagusa nuko no kurumva ko yaba antenne nta kivuga neza ariko nta cyahima reka tuvuge kugisabo kugisabo ari abantu turondera neza n'ubwenya byo kwishotura ugasanga turitora sinzi ingwara ziba zihari
uba uriko wumviriza ku murango canke ku muhingamo
ku muhingamo cyane cyane ku muhingamo bwa mu gatoro umuntu arabitora
reka tuzoraba ingene cyane ego ubundi abatwumviriza bari nk'i Bujumbura baravuga ko atakibazo bahura navyo uraraba ku radio kawe ko ari inkoda
anyuma kiri nacyo mwagwiza rekoresponda bakaja kuri tero bakabona surtout ibiba mu byajyanye na sekirite mu Rwanda ko amakuru ya politiki yo urabona nayo ni mbwe bya sekirite usanga hari ibiba bidashobora kumenyekana nibyo mbwa n'umuntu ashaka kuvuga oh anteramu namwe mukamenye no mu bijera
ari nk'ico wamenye utubwira hama abanyagihugu abamenyesha makuru bacu bagatohoza ukuri kukamenyekana ariko urumva ko atawotanga inkuru atishikiye ku rubuga urakoze cyane Desire ugira umunsi mwiza
atwese
twese kandi na Frederico ku murongo Frederico ikaze
niriwe neza Diane
urakomeye
yego ndakomeye neza
aho uherereye hama utuduga ku ijambo
ndi mu ntara ya Ngozi neza neza mu rugendo rw'akazi hanyuma icyo nashaka kubashikiriza nkuru shyashya nashaka kubashikiriza muri iyo minsi hari inama iheruka kubera mu Kayanza ikoreshejwe n'umushingamateka Giraze Ndabirabe n'umushikiranganji umwe ndamwibagije ibyo yarajejwe iyo nama bayitumiyemo nk'abakuru b'imitumba bose bo mu ntara ya Kayanza babaha ubutumwa bwo kugenda bashikira abanyagihugu bababwira yuko kubera ngo bahamaze iminsi hariko harakwiragiza ngo inzandiko kuri rwa buhinga ngurukana bumenyi kuvugirwa n'abanyagihugu ngo bavuga yuko umukuru w'igihugu atitoje yuko ngo bazoja mu mabarabara abandi ngo bagende nyine ngo bakore ibintu nyine by'akajagari mugabo nawe arababariye ati mubaho ubutumwa atumanye abakuru b'imitumba ati mubaho ubutumwa mubabwire yuko je namaze gusezeranira abarundi n'amakungu ngo ni imana yuko je ntazorenga kubyo nasezeranye hanyuma rero abakuru b'imitumba turabashimira cyane kuko ku munsi wa kane itariki 12 ku bakuru bose b'imitumba bo mu ntara ya Kayanza bamwe barabisigurira bene igihugu ya mukuru w'umutumba n'icegera kiwe ni mwihangane umukuru w'igihugu yaramaze gusinya yuko atazoshobora gusubira kwitoza kazobahereza uyundi kandi uwundi tazobakura nk'ibyo yakoreye urumva rero aho nagomba ro kubanza guhumuriza abantu bakigishisa madida n'uko azitoza naha nyine ingozi ndumva yuko bagenda barasigurira abantu bavuga ati mwihangane
ariko uhava unasanga uri kuvugira abutabwiriza kuvugira we tubwira ayo makuru hama ibyo guhumuriza ucubura bibangiriye Frederico
ni kukubera urumva hari abantu benshi ngo bari mu studio ko ngo bandane ngo baravuga yuko bazobiyamiriza kubera ngo iyo ngingo yafashe ngo nta wundi muntu bazakorera nk'ibyo yabakorera mubona we yavuze yuko tugiye nzobakorera nk'ibyo ubundi nzobaha atazobakorera nk'ibyo nanjye nabakorera
ubwira umunsi mwiza
yego murakoze cyane ni abantu rero bahora byumvira uko urumva ni bariko bamaze iminsi bariko barabisigurira abantu bose babimenye yuko atazokwitoza urumva niyo mirimo irikira kugwa ngo ahambwe igihugu cy'urundi mu ntara zo hagati nshobore gutembera mu iyi minsi itanu maze ndi mu rugendo rw'akazi
ubwira umunsi mwiza ngaho Ingozi
yego murakoze nanga Imana ibahezagi
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga ibintu nibishakwa ahari uza kubimenya nuba warasize gusa baby erega nange ndakumva oya sinurenganya byari bihe bigoye kwicira gisazi mu maso kandi uri maso y'inyana Nibyari kuramba Jogi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga kwa gatandatu muri isanga by'ukuri aho mutubwira makuru ariko aravugwa ngaha iwanyu mu kibano mukagira n'ico muvuze ku makuru twa twabashikirije mu nzu turiko turasozera turashiramo kandi n'uturimbo dutandukanye tukibaza yuko aho muri tubafasha kugira umunsi mwiza.
So let me talk to you before bedtime. Yeah. Let me whisper something sweet, sweet, babe. I'm better, better, better when I'm close to you. I'm better, feeling better, yeah. Cause when you dance, when you smile,
Jogi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turase kandi na Edouard ku murongo. Edouard ikaze. Edouard uratwumva? Ego ahure herereye nihe?
Mu ntara kintu ni komine
Ntega. Mu ntara ya Kirundo muri Ntega haravugwa makinga Edouard.
Ala kende haravugwa kute dimonde ico ba ico final.
Ushigiki yende?
Ushigiki
Ufaransa. Ushigiki Ufaransa.
Cyane uko abahanga mu mupira bose baratashe Cristiano Messi bajya basuarete bose baratashe harimo abantu abasigaye muri Coupe du Monde n'abantu utyo kwiteze ko bashika muri kumwe finale.
Nuko rero hama ayandi makuru yo mu Kirundo canke ico gira kuyagiye aravugwa ku ijwi rya Amerika
nico mvuga ku ijwi rya Amerika zashitse kandi munyeshure nge muri vacances vuba ku site kandi bagiye ku kigi cya Amerika kandi cyane kivuga ku bijyanye na ruswa. Ko kwanya ruswa ujya muri hamwe ati yaravutse ngo umushyira kugwanya ruswa usage simura ku bintu bigwana ko abayijya niwe wari mu butegetsi nyene. Ko nta munyagihugu asanga yajya ruswa.
Wowe ukabona ko kubgwawe byogenda gute narijya kuvuze yukuri ku ntebe y'ishuri urumva kuri Burundi bwa none n'ubwejo ubonaho kugikiho kindugwa iki ari nkamwe ushikiri ubwo utegetse cyangwa ugafata ukaja mu bibanza bitandukanye bifata ingingo
Sajeno kwa kwa hizi kwa kwa hizi patriotisme wa nyumwaneshwe kwa hizi kwa ruka.
Ngukundi gihugu?
Yego. Kwa 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 kwishi hizi kwa sangawezi wa temera kwa Abarundi, kwa temera kwa wani Afrika. Sangawezi wa kwa kwishi hizi kwa kwa temera kwa kufati. Sangawezi wa kwa kwishi hizi ya mashire mungu. Uwazi wa kwishi wa kwa 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 Murundi ugunwa mkwishi kwa 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 kwa
Urakoze rero ugira umunsi mwiza Edouard ngaho mu Kirundo kandi tukwifurize n'uburuhukiro bwiza.
Urakoze.
Yego. Tose kundi murongo wa telefone ngingo, ngingo ikaze ku juri Amerika.
Urakoze cyane.
Ah urakomeye.
Turaho turaho.
Uherereye hega ngingo.
Nitwa Byiringiro Tito.
Ya ubyiringiro bari bambariye ngo ni ngingo muhinga bw'ivyumura dutunga. Na kibazo uherereye hino ni gabyiringiro.
Mu Rwanda mu kare ka Bugesera murenge wa Rwego.
Haravugwa amakinga aho mu Rwanda.
Amahoro turashima. Nishimiye ko nyine.
Sabwe? Ijwi ryawe rikorera cika byiringiro urashobora kuguma hamwe kugira ngo dushobore kumva ko twumvikana neza.
Yego murakoze.
Uti wishimiye kuvugira ku ijwi rya Amerika?
Ubu nibwo bwa mbere bafatishije. Abandi mo mbashimira cyane ku biganiro byose mutugezaho. Hano mu murenge wa Rwero aho mperereye rwose mu Rwanda nta kibazo. Meze neza.
Urakoze cyane byiringiro ugira umunsi mwiza kandi twibaza yuko nubwo ari ubwa mbere uvuze kuvuge ku ino radio tugiye kugumana mu banywanyi badukurikiranira hagufi kandi bakatuba hafi mu biganiro bitandukanye. Urakoze cyane.
Yego murakoze namwe mugire weekend nziza.
Ya twese. Ikiganiro ni muri isanga kwa gatandatu nta mutumire mwese mamuri abatumire bacu aho muri hatandukanye mahanga hatandukanye mu bihugu bitandukanye mutubwira amakuru avugwa mwiboneye tutashwe kubashikiriza ayo twabashikirije nayo mukagira ico muyavuga ko Tase nundi munywanyi w'ijwi rya Amerika ariko ndi murongo wa telefoni kaze hamakazi na kawe naho herereye.
Ni ndano mu karere ka Kamonyi mu ntara ya Majyepfo.
Nakazina kawe mu karere ka Kamonyi.
Nitwa Rui Michel.
Rui Michel.
Ubu nitwa Rui Michel ariko nago mwungi.
Mu buhinga bw'ivyuma hariho agatelefone kawe ntibari bakashoboye kukamenya uno munsi.
Yego mama uraho neza.
Ndashimira Imana tagihindutse je nabonye bucangira ruraza kwira.
Ni Diane tuvugare witwa Diane?
Yego.
Diane ora
ndakomeye ndashima.
Yese shime.
Louis Michel.
Yego shiki.
Haravugwa makinga ho mu karere ka Kamonyi.
Ubundi mu karere ka Kamonyi no mwana ramagefu. Ubundi kuri santere hanu yepe mwitaba. Ano mu karere ka Kamonyi gose turaryohewe. Kabisha tumirewe neza. Amakuru ni meza cyane. Ubije yakoze. Dufite izuba ry'imeshi. Ayo no kuferera komeye cyane n'izuba rikomeye cyane. Ariko kame urumva ko bigomba kubaho. Uziko uzi n'imvura yadukoreye. Ano mu karere kacu imvura yatwiciye abantu, dutwarira ibintu, dutwarira imyaka, kugira gute.
None ubu unye byifashe gute mwarashoboye kuronka utwo mukura mu mirima ko wumva byari byarangiritse mu gihe c'imvura ga Louis Michel?
Kabisa rwose utuntu twasigayemo dukeya. Utwangira isarura. Asiye ngubu turimo iki gihe kibagiye cyo kuruka ukwezi kumwe. Kuno kwezi kwa igifuki kwa kane ni kwa munane. Asiye tu tugatangira igihembwe gishya. Urumva? Ibintu bimeze neza ngira ngo mwarabyumvishe. Tumaze iminsi twizihije imyaka 24 twibahoye. Nako kamonyi twariwe byoma nongera mbisubiremo. Yakwa twebera kuri cyacu kije ho message iryoshye cyane. Mwayumvise se?
Twarayumvise twa ibyo yavuze urakoze. Urakoze cyane Louis Michel.
Iyo message yaryoheye abanyarwanda.
Ugira umunsi mwiza.
Yego Diane urakoze cyane. Weekend nziza nshuti.
Nawe we weekend nziza ngaho ahuherere mu gihugu cy'u Rwanda.
Yego muvandimwe urakoze cyane.
Ikiganiro ni muri isanga kwa gatandatu akanya kabari kiwanyu nshuti bakunze mwe mwamuriko muratwumvizaho muri mutubwira amakuru mukongera mukatubwira ni ico muvuga kwiyo twabashikirije atandukanye. Isanga kwijugi Amerika buri wa gatandatu urubuga abari rwanyu amakuru avugwa ahiwanyu ico mugira muvuga kuyo tubashikiriza twabashikirije muri ndwi twa turiko turasozera turabashamo kandi n'uturirimbo umuntu mbere yo kubifuriza kugira ka weekend nziza aho muba muherere.
Kama page, yeah. gashira amarira gashira ugatuza yeah yeah I find myself on your door I'm begging begging I'm begging begging my love do you believe me girl ibaye wowe matenga yashira If you knew how much you mean to me, how close I wanna be to you. Tugenda rimwe kabiri tudasigana twumvikana tutabusanya. Iyaba warebaga mu mutima intugu ndazashira ubwo babuga.
Mutwihanganire ndabona muhinga bw'ivyuma amatelefone atari ko aradukundira kugira ngo dushobore kubatora aho muri ariko turabandanya tugerageza uko biza birakunda turaza turakura umwe umwe mukurindira aho muri mubandanye mutubipa kugira ngo tubahamagare kuri guteranya rimwe ubusa kabiri kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ejo rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda Tosise kandi na akazina kiwe nti arakatubwira ku murongo wa telefone ikaze kujugira Amerika.
Ndishye ngiye bati nasiye kade na mahoro.
Ego aho uherereye n'akazina kawe?
Ego je uherereye ububanda nari nakubariye. Ego.
Ego ngo uratwihanganira kuko ngira ngo muhinga bw'ivyuma byasubiye kuguhamagara.
Ego
nacho gire weekend nziza.
Ego
mura musimiza.
Nakadukeje.
Ego.
Mugire ibyugami kogegereje. Witegure. Umesi bishura bya. Imvurira chagwa muri ya mihana izuari ya charasa arikwibihe nibikakumare imbaraga z'umutima kukubwami bw'Imana bwegereje witegure umesi bishura byawe Ibihe bizashika abami bahinduke abantu benshi bazibagira rya jambo ry'ifatiro zizi wibutsa abasigaye begere ya ntebe bitwaje intwaro zose z'ukuri
Ejo rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turafise kandi na Armand ku murongo wa telefone kaze Armand.
Oui ndagize mwiriwe mwiriwe.
Yego aho uherereye hama uduge ku ijambo.
Eje ni mu Burundi.
Amaja heneza na neza. Nemba tari banga.
Mu Burundi ni mu Burundi.
Nuvuga aho uherereye.
Ni mu Burundi.
Ariko vyifashe neza.
Vyifashe neza buke nye.
Kumenguri kuraheza guri kanonega Armand ni impore.
Ni telefone yari nkanze, telefone yari nkanze.
Ni telefone yari ugukanze.
Yego.
Ah, no musi namakuru tubwira ni bitekerezo ibyumviro kuri twashikirije canke.
Yego ni biba mu gihugu.
Mhm.
Ndashaka kuvuga ku byerekeye icyane cyane abanyeshuri muri kaminuza y'u Burundi. Ukuri ibyo kuri muri kaminuza y'u Burundi sinibaza ko byoba biri kuzabene murango babona batware babona by'ukuri ibyo ari bikwiye guhagarara abanyeshuri ba kaminuza bazira ngo nuko batari mu bwimo migambwe kanaka uri ku butegetsi gihe n'ukuri ibi bintu murazi namwe harimo abantu bafunzwe b'abanyeshuri ngo bafatanywe amagena by'ukuri ibintu ibyo bintu babagize sibyo na gato by'ukuri nk'umuyobozi nabo murumva murazi ko baherutse kumwiyamiriza bavuga ko umuyobozi wa kaminuza ariko ashaka kuremeka inkoni ishusha abo banyeshuri ngo bafatanye ibigwanisho atari byo by'ukuri natwe turafite bene wacu biga mu mashuri ya kaminuza ibyo bintu barabyamagana by'ukuri ko atari byo nibareke guhohotera umuyobozi wa kaminuza nareke guhohotera abanyeshuri ngo nuko bati mu bisanzwe basigwe abanyeshuri bavuga yuko ngo nuko batari kubinjira mu mugambwe ngo uri ku butegetsi umuntu ajya mu mugambwe ashakanye kubamisha amakuru si agahato si ku nguvu hanyuma nkavuga nkaca mvuga byerekeye iku kutajya mu ishyirahamwe rya komesa n'ukuri n'agahombo kanini ku gihugu cy'u Burundi vraiment simbona igituma banka kwitaba inama yari kugira akamaro igihugu cy'u Burundi n'ukuri birababaje cyane simbona iherezo ry'igihugu cy'u Burundi hanyuma nkavuga ku byerekeye amagara y'abantu naho amagara y'abantu by'ukuri imiti iri kirakena mu bitaro bya leta mu bitaro mu mafarumasi
mu gihugu hose canke aha ni ibitaro bimwe ga ama
ni bo ni nka ho tubwiye kubaza imiti kwa muganga bakubwira ko tayihari ari imiti idashobora kuronka by'ukuri bari kwikubita gashya n'ikigega n'iriya shyirahamwe kamebu
komibwo
baravuga ko ata miti bagifise neza muri indisiriye baravuga ko ata none ga abanyagihugu b'abarundi bagiye kubaho gute mu gihe bariko baravuga ko ata miti ihari kandi natwe turabibona uza kugura muri farumasi ukawubura bakubwira ngo ntawe uhari none ga abarundi bagiye kubaho gute bagiye kwivuza gute ntitubona ukuntu bagiye kwivuza mu gihe leta yonyine yicecekeye ivuga ngo kandi nayo yarabivuze gahirya heje baravuga ko ngo imiti ishobora kuboneka mu mwaka uza urumva
none nk'iyo ugiye kuri farumasi kurondera iyo miti amabuntu yironke bagusigura ngo ikibazo nyamukuru kiri hehe
bakubwira ko ata miti ihari urumva nta wowe wasubiza iki bakubwira ko ata miti ihari hano nkavuga ati ikindi nacyo leta yari ikwiye gusanzwe kuvugana n'abantu bashobora kuba bafasha igihugu kugira ngo abanyagihugu ntibagwe mu mporero hanyuma hari ibindi nkavuga ku byerekeye abanyagihugu igihanga abanyagihugu urabona ibyinjyane duhitemo ubu hari abantu bashaka gucanamo abanyagihugu baho kubera iki ngo harimo ngo abantu bimukira n'abantu bahavukiye ariko ndashimira umushefu de zone yumva izo ni imisoresore bavuga z'imbonerakure nizo ziri ko ziteranya abanyagihugu ariko hakaba harimo uriya mushefu de zone yavuze yabwiye abanyagihugu ati nyabuna nimwirarire hama muhagarika izo mbonerakure ziko zishaka guteranya abanyagihugu urumva abantu bimukira n'abavukiye bateranywa na n'izo mbonerakure
urakoze cyane amakuru ibyo byumviro byawe bitandukanye ngira ngo abo byega birabashikira hama ngira hazogira igihindu kubwira umunsi mwiza ngaha mu Burundi kubwira umunsi mwiza urakoze cyane Yeah.
casa ni mana mubye yiwanje ora nanange undinda munambeza
Tuwase kandi na Shadows kumurongo undi wa telefoni kaze kujugi Amerika Shadows.
Mahoro.
Uherereye he?
Urumugugu cha Zambia.
Urumugugu cha Zambia. Humuli Zambia haravugwa makiga shato.
Humuli Zambia ya isoko ya seza wanya maanga kwa ya tukore ramo. Jumu jango wa komesha niyo ya raihi.
Ya raihi iye.
Yegome.
Ya turi weni iki?
Saisiri ni jirame nyeka na jirame nyeka na nyezi saisiri yo.
Ni soko ahanini usangi danda izgwa za mngo abaki ya barundi na banyarwanda ni venshi baikura mngo imirimo ya bitanduka anyo?
Mrengenda kujana ikore kwa muna banya mahanga wakwa mburundi mguanda na mburi Tanzania chani chani.
Hanyuma ni soko ikunze kugendegwa ba rahazari benshi
ni soko nini cyane ruzya no ruzya runini rurende cyane ikendeza n'abantu cyane kuko bizigurirwamo n'ibintu bitandukanye
uko gushuvuga byaratokombeye canke hari habarokwe dukenye
Hala hapa sobe kuroko na duke kubela Yaba ya kumurango
Nuko nuku ihangana
Mimi ya sobe kubini ya baya nari sobe kubini ya baya
Nuku ihangana chane Wali mubakore la munga himirimo ya aboga Shadows
Kesi mwereba humi ni mariko kesi Uganda kwa kwa koreisha kwa hati ya duherelewe kesi kibirangiri la humyene mwereja wa soko ya komesha.
Urakoze chani kura mahuru kurudu haye ugiru musi mwereza.
Komisari.
Juge Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda minota 10 gusa turaza kuba dusozereye ikiganiro muri isanga 10 munsi muri iyo minota 10 sigaye turabandanya tubaha akanya kugira ngo muze kutubwira amakuru ariko ravugwa aho iwanyu canke naho mutubwire ico muvuga kuyo twabashikirije
mubwire iby'ubwami ko gegereje
ntegure umesi bishura byawe imvurira cyagwa muri ya mihana izuari acharasa ari kwibihe nibikakubene
mama Ugu mamba, isiku nyingi, mechanic chilisa, pano wangu mamba, walimwengu, walimwema, papa wa huruma, papa wa mbingu na dunia. Wasala wiso Si watoto Takusifu Takubudu Tio sababu tasewa sante Isike mkono Isianguke Naitaji usada Kutoka kwako Nipengu kuna ufumilivu mama
Tase nundi munyanyi w'ijugi Amerika ku rundi murongo wa telefone ikaze ku ijugi Amerika.
Ego cyane.
Aho herere na kazina kawe?
Yemi ka ndi kumana gima.
Aha.
Ina tuvugana nka mperere mu ntara ya Murange ariko nsanze mba mu gisagara cya Bujumbura.
Na makuru utuzaniye nibyo ushaka kutubwira kuyo twagushikirije canke?
Je muri rusange nari misasa nari marasi nimero ndifuza ko nanjye nishyira muri telefone yanjye kugira ngo igihe niba icyo nshyikiriza bizakorewe ko nagishyikiriza ego ariko uyu munsi sinzi ko mbaza ari nka kigeka nakayica maze muraganira ko bitarodona nafata iyo ndikoga sinari hafi
oya nta kibazo ku wa gatandatu ubundi nta n'umutumire tuba dufise abari mwebwe muri abatumire aho mutubwira amakuru yanyu aho muri mukagira ico muvuze no ku makuru tuba twabashikirije mu ndwi turiko turasozera
ego ntacyo no vuga nko kugira n'amakuru mwa mwadusikirije gusa ariko nkaho turi no amavuga yuko amakuru ari meza mu ntara ya Murange aho maze iminsi ibiri ndahafite akagenda ko kuzahamara ibindi bibiri kumva z'akazi kanaka nk'abandi mwo ego uko ndabibona ko rero abantu barajya ku mirimo ko bisanzwe kandi bantu ibintu byose bimeze neza abanyeshuri baruhutse mu mashuri mato mato n'ayisumbuye icya mbere cy'ayisumbuye barayagiye mu buruhuko nabonye umwimbu muri rusange kuri bamwe wagenze neza abandi nabo biragoragorana nicyo bajya mbavuga kuko nagenda abona ego hanyuma kujyanye n'umutekano nacyo navuga yuko Murange ampereye akamidogo ndahumva ijambo ry'Imana riravugwa n'ubu hafi y'aho ndi bari mu gikorano cy'ijambo ry'Imana ndamutwara baruwa mpagaze amavayizi kubera Murange ni kubarabara giseza rivuga gitega na Bujumbura baragira amadefense ku byinshi ndabona neza Murange ari ibintu byiza
mbega none Gabonifa aho Murange uvuguriye ni kuri umugwa mukuru canke ni mu makomi ne hagati y'igihugu
bo je natambutse gato navuye ku mugwa mukuru wa Murange ndi nabaye nk'uwandanya nk'ubiza igitega ariko mpagaze ku kaburimbi aho bita mu gatabo na ni zone ni zone densire muri komune ya Kiganda ariko ni gice ku kaburimbi
aho mu gatabo uburi kuravuga ni naho bigeze kuvuga ko utuzu twabo abanyagihugu bahora badandarizamo twari twahiye zarasanuwe barasubiye gutangura udukogwa twabo amaso ahugeza ubona byifashe gute kuko ni na karere ubundi gakuregwamwo imirimo itandukanye uri kuva gatabu za Zambuye
ego cyane aha mu gatabo aho nshobora kugeza amaso ndetse nditegereza ndabona akarere katameze nabi kubera abanyagihugu bari bari ku mirimo utuduka twabo turuguruye barabandanya imirimo yabo iminsi yose mu gasabo amasoko navuga yuko ari nga muri akarere ka Muranza babafite isoko iteguye neza babategura isoko neza no kuvugana ahantu bishoboka yuko hashoboka utuntu dutandukanye twinshi bigakunda yuko n'abavuye mu gisagara cya Bujumbura cyangwa cya Gitega bakaza kwarondera ibintu byinshi batumira isoko ifite ibintu byinshi cyane nk'ibyo kurya ibitungwa n'ibindi.
Urakoze cyane. Urakoze Boniface, ugira umunsi mwiza, tukwifurize no kuranirwa mu byo urimo byose.
Murakoze namwe munezerwe.
Life is not done when it's ending, you know. Mama, papa, nabagamba about you. Jagalangu ebirungi, nakamotoko vimbe. A ring on your finger, and we design your joke. Cause you're too fine, no. You're beautiful, see I wonder your baby, cause singa you're too simple.
Nuko rero nshuti bakunze bijo rya Amerika, ahanino ngaha duce dusozerera ikiganiro muri isanga cuno munsi. Tubashimire ko mwatwumvirije, hama dushimire abagize ico baterera, abagiye baratanga ivyumviro bitandukanye bakatubwira amakuru ko aravugwa iwabo bongera bavuga n'ico bavuga ku yandi yagiye arashikirizwa ijya nino ku ijuru rya Amerika. Mwakoze mwese. Yakoze ingenieur hadufaje muhinga bw'ivyuma hamwe na Dan bari kumwe muhinga bw'ivyuma yigeranije amajwi na Jediane. Turi kumwe mu biganiro bindi byo mu masaha ari imbere saa 12 ndaza kugaruka kubashikiriza amakuru azoba agezweho. Twasigiye kano karirimbo I Do Kashabi na Nina bafatikanije na Baby Cool.
See you in your next.